Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njote bakunze muteza matwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndungu ibiganiro n'amakuru vy'uno mwanya.
Ndavye gatoya mbora abantu bariko barakoma induru biruka basubira inyuma ngaha inyuma ku mufureke sote hanze numva bariko barakoma induru ngo abana baratwawe. Ndavye ku mumazi mbona abana bariko baratwagwa kandi ni benshi cyane.
Uyu numwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi avuga ku mvura yarayihitanye abagera batatu. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibitero byakozwe na leta z'ume za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa muri Syria. Turabigaruka ko handi hato mu hagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze bijwi rya Amerika. Abantu batatu ni bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanye n'imvura yaguye ku mugoro wa kuno wa gatanu mu buraruguru bw'isagara cha Bujumbura igahitana n'amazu 22. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato, ariko tubanze tubabwire ivya Syria aho leta z'ume za Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa bakoze igitero muri Syria. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika nga Washington DC. Murayumva mu ijwi ry'umenyesha makuru wa Yarusha Pierre Claver niyo nkuru.
Umunyamabanga wa Amerika ajeje vya gisirikare James Mattis yavuze kuri uyu wa gatano mwijoro ko kunduheze hafashwe ingingo yo kurungikira ubutumwa perezida wa Syria Bashar al-Assad kubera inyifato yiwe yo kwicisha abanyagihugu b'abasivili bigwanisho ruhonyanganda gutyo ntazosubire.
Clearly the Assad regime did not get the message last year. This time our allies
ati biraboneka ko ubutegetsi bwa Assad butafashe nkankama ubutumwa bwacu bwo kumwakuheze. Ubu rero twebwe nabo ducuditse twakoresheje ingufu zikaze tubishyize hamwe turasubira kumwereka co kimwe n'amahinguriro yiwe y'ibibombe ko batosubira kwikwegera karambaraye mu kwica abanyagihugu hakoresheje ibigwanisho ruhonyanganda bazubibazwa.
That they should not perpetrate another chemical weapons attack for which they will be held accountable.
Mattis yavuze ko aho ibitero vya Amerika nabo bacuditse bitumereye ari gusambura ububiko bw'ivyo bigwanisho ruhonyanganda. Yongera koko Amerika igerageze kwirinda ko abanyamahanga bahasiga ubuzima. Uwo munyamabanga wa gisirikare yemeye ko Syria cakoresheje ubumara bwica bukaze bwa chlore mu gisagara ca Douma kunduheze ahasize ubuzima barenga 40 n'abandi amajana n'amajana bakomeretse. Yamara Syria coco kiguma akibihakana. General Joseph Danford ayoboye ibitero vya gisirikare bihuriwe ko na Amerika nabo bicuditse yavuze ko ivyinshi kuri ivyo bitero bija kumenyekana kuri uyu wa gatandatu. Imbere yaho ku wa gatanu perezida wa Amerika Donald Trump yari yatangaje ko leta zunze ubumwe za Amerika ziteguriye kuguma zotsa igitutu Bashar al-Assad gushika hagaritse icyo Trump yise inzira y'ubwicanyi bugamije kumara abanyasiriya abanyagihugu ba Assad akoresheje ibigwanisho vy'ubumara ruhonyanganda kandi yarabibujijwe n'amakungu. Trump yatunze agatoki abashigikiye Syria nk'Uburusiya na Irani ko bitashoboye kubuza ubutegetsi bwa Syria gukoresha ivyo bigwanisho vy'ubumara. Ikinyamakuru c'abafaransa AFP canditse ko ibikoho bikomakomeye vyumvikanye mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ku mugwa mukuru wa Syria, mu gihe perezida Trump na wene yari yemeje ko ibitero biriko biraba. Ishirahamwe ryo muri Syria riharanira agateka kazina muntu, ibiro vyo mu Bwongereza ryamenyesheje ko kambi atari make y'igisirikare cya Syria yatewe. Ibihugu bitari bike byagize ico bivuga kuri ibyo bitero vya Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza muri Syria. Ico gihugu ca Syria cavuze ko kibabajwe n'ivyo bitero ko bije kunigira mu menshi utwigoro tw'umugwi ugenzura ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda wari gutangura akazi kawo kuri uyu wa gatandatu. Perezida wa Syria Bashar al-Assad yavuze ko azobananya gwanya iterabwoba naho yatewe. Uburusiya bwavuze ko ubwigenge bw'igihugu cya Syria bwavogerewe. Ubuseruki ico gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye ko ivyo bitero bizogira ingaruka mbi zikomeye. Iran kiti ivyo bitero n'ububisha. Kiti turemeje ko perezida wa Amerika w'u Bufaransa n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza arabicanye. Igihugu cya Liban naco kiti ivyo bitero mu karere kacu naco bizoshikako. Israel naco kiti nk'uko Trump yari yabivuze ko gukoresha ibigwanisho roho nyanganda ari kurenga umurongo utukura, kiti bitero biriko biraba ni muri iyo ntumbero. Igihugu cya Turikiya naco kiti ivyo bitero byari bikwiye. Ubushinwa bwavuze ko ivyo bitero bihonyanga amategeko mpuzamakungu ko vyohagarara hagakoreshwa ibiganiro. N'ibihugu vyo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya vyagize ico bibivuga ko Ubudagi, Ububirigi, Espagne, Portugal, Czech, Romania na Slovenia navyo byavuze ko bitahura icyo gikorwa kandi ko kibereye. Ibihugu by'Abarabu nka Qatar na Arabia Saudite birashyigikiye ivyo bitero mu gihe Iraq kivuga ko bizoha akajyo abakora iterabwoba gukwiragira isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ntigerekana neza aho rihagaze, ariko risaba ko abanyagihugu ba Syria bokingirwa. Na Amnesty International ribona ko na kare abanyagihugu bari mu muriro ko bokingirwa. Ishyirahamwe ryo kwivunira umwase hamwe OTAN, Australia na Canada navyo byashigikiye ivyo bitero mu gihe igihugu ca Equateur gitera ivyatsi civuye inyuma ivyo bitero.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na inabice ku masonga nkitangura. Abantu batatu ni bamaze kumenyekana ko bapfuye bahitanywe n'imvura yaguye ku mugoroba wa 15 mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura mu Burundi. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Bujumbura, Diane Ndonse.
Mu mugwi ujeje ukinga impanuka bavuga ko umugabo umwe n'abana babiri bari bapfuye ku ishure kuri uyu wa gatanu igihe cy'isaha 11 aribo bahitanywe n'imyuzurira y'imvura muri quartier Charama iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Umugabo yahitanywe n'amazi ari mu muserege ugabura quartier Ngozi na quartier Ruyigi bo muri zone Kinama. Abana nabo bamwe bahitanwa n'amazi yasendanishije mu muserege uri ku mabarabara abiri yo mu Charama, abandi nabo batwagwa n'ayaca hagati y'imirima y'umuceri n'amazu y'abantu muri Buhinyuza seri ya gatatu iri mu Charama nyene. Ariko rero abanyagihugu bakurikiranye ibyabaye muri imvura bavuga ko hari abana batwawe n'imvura bashobora kuba batamenyekanye. Giruko ishaka Sereni numwe mubagerageje kuroba abana bariko baratwagwa.
Nari ngaha mu kaboti keko hari imvura ari kushaka kugwa abantu bari bugamye ngaha. Ndavye gatoya mbore abantu bariko barakoma induru biruka basubira inyuma ngaha inyuma ku mufureke. Sote hanze numva bariko barakoma induru ngo abana baratwawe. Ndavye ku mumazi mbona abana bariko baratwagwa kandi ni benshi cyane. Ndiko ndaraba
benshi cyane nta gitikiri wabona.
Abana bararenga batanu tuko turabaraba mu mazi. Turiko turagira abantu dukoma induru ngo batabare. Haca haza abana bariko baza baje babakurikira abana b'abahungu batoya. Bararoba abambere, bararoba n'uwundi tubona abandi bana bagenda bashira amaboko hejuru. Mugabo kuko twariko turaza gutabara abo bandi bakuwe mu mazi. Abandi bari ngaho ntibashoboye kuza gufasha abandi baci bareka abana barabandanye.
Amafirimbi ya ndutse aravuga ababyeyi barangisha ko atawo bayaratoya abana babo kuko batabonye bataha bava ku ishure, bagakeka ko bashobora kuba bari muri abo batwawe n'amazi. Hambavu y'ubuzima bw'abantu, icegera cya mbere cy'urongoye umugwi wo gukinga ibiza Anise Nibaruta avuga ko hari n'amazu 15 yabomotse muri quartier Kinama yandatandatu abomoka muri zone Buyenzi iri muri komine Mukaza hagati mu Gisagara hamwe n'imwe yo muri zone Buterere. Harayandi mazu amazi yinjiye mu nzu yonona ibyo abantu batunze nubwo zitabomotse. Aha numwe mu mihana yo kuri abiri inimero zitatu uri kuragerageza kugabanya amazi ari mu nzu bayasohora, ariko bavuga ko atavyo bashoboye. Uyu mukenyezi asaba amashirahamwe afasha abahuye n'ibiza kubafasha gusohora ayo mazi. Ni mu gihe avuga ko arimwo imyanda itari mike hamwe n'inzoka.
Hari iyo yarari inyuma ya krotiye bahora basukaho ibintu bicafu vyose. Ivyo rero vyaciye biza ibicafu vyose, nusaba bo dufasha aya mazi bigondo bikavayo tugakura icyarukoze cyoshoboka kagahuta ushora kwambika abana kuko nico gikomeye ibindi navyo ko dukomeye imana itoduha ibindi kuko namaze no guhahamuka umwana ngaha ayagiye hajya sinzi ibyo yararavye gutya ateruye aterura inzoka kandi gikomeye bunaciye numva n'ubwo bagubwira ngo nogira ikintu
umuryango utabara imbabare kwahuje wari wahazindukiye ugerageza kuraba icyo uri bufashe mu gusohora ayo mazi yiteye mu mazu ariko rero abanyagihugu basaba ko bogigwa ko babapomera mu mazu kugira ngo babakingire indwara zishobora kuhaduka bivuye kuri iyo micafu kari kuri ubu Emmanuel ni umunyagihugu waha mu Carama
kubera tubona amazi arimo ibintu by'ubucafu byinshi twibaza ko abogira icyo bafasha n'inyuma y'uko amazi havuye bo muri kuwarure cyangwa ahandi bagerageza bakaza bagapompa ngaha kugira ngo ntihabe izindi ndwara z'ibindi byaduka zosha zinziyamo
impungenge ni nyinshi ku babyeyi ko bashobora gusubira guhekurwa n'aya mazi uyu n'umwe asaba igisata kijejwe gutunganya ibisagara kuyacira imiserege
turereye ku ibarabara rimeze mwene uko n'ikanisa rimeze mwene uko mwaribonye umva ku bana bacu turafite amakenga abana b'ababanyi abanyeshuri bahaca umva n'ibintu bitubabaje bo dukorera ikanivu mu buryo babona ko bwihuta cyane kandi babona ko ari mu kwezi kwa kane imvura iba nyinshi
bivugwa ko abanyagihugu bafite amazu aho bahoba bamaze kwimuka bahunga aya mazi Nirenganya Ferdinand numwe avuga ko ako karere kadatunganijwe neza ashobora kuhahunga
nduga ruguru kuri president ndaburiya yamaza ava mvuga ati jewe ngira mpunge atamasoro numbije kubera yamaza asumba masasu ahimihana yose aha munsi barabara muri buhinyuza abantu bari bubafise inzu z'ibyondo zose baramaze guhunga nta munyagihugu numwe afise inzu y'icondo abasigayemo nabafise inzu zikomakomeye hasi zishinze mu ibyuma kubera yamaza nyina abantu bose bariko barahunga urabona twibereye nk'abari mu kiyaga kubera ururuzi kwa Gasenyi niyo gituma rero nk'ababijejwe bakwiye kuhagera bagira neza bakaraba bakiga kwa aya mazi bayahereye iyava bakiga ingingo yayo kuko twebwe abanyagihugu vurema kanya na kanya tukashobora kwimuka kurabona kuko twihekura ibibondo
tumenyeshe ko iyi myuzurira y'imvura yama yateye muri kano karere ko mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura ariko rikaba irya mbere ihitanye ubuzima bw'abantu muri quartier Carama inyuma yaho ihitanye abantu barenga 60 n'amazu menshi cyane mu mwaka w'2014 muri Gatunguru iri haruguru y'iyi quartier Carama kuva icyo gihe mu mugujo ukinga ibiza uvuga ko umugambi wo guha inzira amazi uyakura muri iyo misozi gushika mu kiyaya Tanganyika waciye utangura ariko ukaba utarashika ku mabarabara yo muri quartier Carama I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yene ndonse arakenuye tukiri rero ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi musitanteri wa commune muha arahakana kwata mushinga mateka yakubiswe muri kizingwe bihara zone kanyosha mu Burundi Daniel Kabura avuga ko ahubwo hari umwe mu bari mu murugwi uhurikiyemo ujejwe umutekano yakubiswe nimbwe hari makuru ayemezwa atangwa na bamwe nabandi avuga ko mushinga mateka yuba yarakubiswe ari mu mizero y'abarundi umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Burundi Raymond Zimana aratubandaniriza ino nkuru
Mustanari wa komine muha aremeza ko habaye gushamirana mu banyagihugu n'abari mu mugwi uhurikiyemo bose ujeje umutekano muri kezingwe biara zone kanyosha komine muha Daniel Kabura avuga ko vyavuye ku munyagihugu yakubise umwe muri abo bari muri uyo mugwi mwijoro ryo kuwa kane agahakana ko umushinga mateka wa mizero y'abarundi Bernard Ndayisenga yakubaguye
baratumyeyo wanashima nabo mu gipolisi uja kuraba twaratumyeyo nabandi bantu barabeshutse iyo nkuru ahubwo we niwe yagombye kugwana mugabo asha ya alerta bandi ababwira ko akubiswe ntawo kubita umushinga mateka abende igihugu basanzwe bubaha ntawo kubahuka umushinga mateka
aribo bandi banyagihugu mu bitaro kubera bakubiswe mbega abajejwe gucungera umutekano uyu muntu abakoreye ikosa bace bihanira canke bare umushengeza mu butungane
abo bavuga ko yakubiswe twababwiye ko yari mu mugwi w'abacungera umutekano muri ya komite mixte de securite twaramusavye ko agenda akakomvoka abo bita ko bamukubise kugira ngo ubutungane bukurikizwe
urundi ruhande Felicien Nimbona aba mu kizingwe bivugwa ko ariwe yakubise uyo umunywanyi we yemeza ahubwo ko yatewe akemeza kandi ko umushinga mateka yakubaguwe mu gitondo cyo kuwa gatanu mu gihe yaraje kubaza ibijanye n'igitero cyari cyakoze ku rugo uyo munywanyi wa mizero y'abarundi
ewana bacha bashika bamfata imigere, amajido, amavyo munda, amavyo mu mutwe ndaboroga, ndabara nkubita kabisa barankubita gushikana aho kumburengira bari kubita gasi barareka. Njanguma nicaye numva ndikondazehwa. Mugenze twari kumwe nabo bacha baramwahuka. Amigere amakofe imigere abantu barakoma induru uyenza ngo rakoma induru inkoni uyenza rakoma induru ikofe nyina wo arahe barafukama imbere yabo aravuga ati umwana wanje gwawe mutima muri ko mumuhoriki yivye namba yivye ni mu mutware ku gipolisi umushinga amateka yavuye gushika mbona rimwe afise bamufata mwizo se baramushika kwa kumunigisha karavari baguma bamubwira ko ari imbwa ari umuhimbira atashamaze.
Muruna na mizero y'abarundi bavuga ko iryo kubagugwa harifataniye isano n'ibihe by'amatoro Burundi bwimirije. Pierre Celestin Kumana arongoye umugwi w'abashinga amateka batowe muri ugo runani akemeza ko batarota abahindura ibyiyumviro byabo kubera iterabwoba.
Ni kamwe ikorwa byo gutera ubwoba abanyagihugu uko tumaze iminsi tuvyumva hijya no hino aho usanga n'abantu bandikiwe ku miryango ngo muteza gutora yego canke kugira iki kandi ivyo ari uburenganzira bw'umuntu ashobora gutora yego canke oya bivanye n'ingene yakiriye ivyo yigishijwe bakumenyesha yuko abariko barakora ivyo batoro cyangwa ngo biyumvire yuko duca tureka duca dutinya duca tujugumira mbere nagira ntere nakamo abanywanyi bacu mbere n'abarundi bose yuko bokwiyamiriza ikibi cyose ibikorwa nk'ibi byo gutera abantu byo gukubita abantu byo gukomeretsa abantu bakaja mu bitaro babahora ivyimviro vya politiki bo vyiyamiriza.
Urongoye komine muhawe arahakana ko ivyabaye mu kizingwe ca Ruziba atamvu za politiki zirimo ahubwo bijanye n'umutekano w'abenegihugu. Daniel Kabura asaba abibaza ko bahotewe kwitura ubutungane akagabisha uzoshaka wese kuburabuza igikorwa cyo gucungera umutekano.
Ku byabaye twasabye ko ababona ko barenganijwe abona ko uba barahohotewe bo kwitura ababijejwe kugira ngo babatunganirize. Mugabo twongera dusaba ko ata muntu tuzemerera ko abuza ayo makomite ajejwe umutekano gukora. Uwo muntu ntituzegera tumwemerera kandi tuzomuhagurukira na twebwe kuko uwo azoba ari umwansi w'amahoro. Cyubahiro cyiwe tuzoguma tumwubaha mugabe yaje tubona umenga ari mu bagomba guhungabanya umutekano nawe nyine ntituzomukundira.
Abajijwe ibivugwa ko hari abakizura mu ijoro muri iyo quartier musitaneri wa komine muha yishyuye ijwi rya Amerika ko abanyagihugu bacungerera umutekano mu ngo zabo abarekuriwe gukizura nabo ari abajeje umutekano. Inkuru ziva mu bemeza ko bakubiswe zivuga bose ko ari batanu harimo babiri babaye cyane bari mu bitaro. Umushinga amateka wo mu runani ya mizero y'abarundi n'umupfasoni wa Felicien Nimbona amagara yiwe atifashe neza kuko yari yibungenze. Ibujumbura, Remonzi Imana, ijwi rya Amerika.
Remonzi Imana, na wewe urakenuye ca tubandaniriza ku gakino intamenwa.
Kaze muvizi gikino intamenwa utegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Besi yake kutaja gukina n'abandi ni kuki kandi wo muri no minsi nkebutse kandi ziko twimirije championa ni kuberi
ubuho mademoiselle ni byaho byahohutse asha byahohutse ko iyi
eh utiriye aho byahohutse gafiye
yego
n'ubere kutagishaka gukina kandi basore bino muri afina afi
uti kuri afina
eh
mademoiselle n'ukuri muri abo afina jewe ntunshiremwe kuko umupira ndawukunda cyane
ati gafiye twa tureka ko football ari sport yo kwinonora imitsi. Yukinye neza. Birashowa no kugutunga mu buzima bwawe. Ugashika na utoshitse.
Ego kweri ndazi ko bama babitubwiye. Kimyoga me bari yo kwibakoroga no kwica. Naye ibindi byose. Bikoze bikunze. Ashobora kugutunga.
Kandi ko kimutayibonye. Uri kuko nabwiye ko umwana azonshimisha njoya kumusabira. Akaja mu migwe mu gisagara.
Emu ndabyibuka.
Sina.
Mugabo rero mademoiselle.
Eh.
Urazi cyari kinzanye.
Eh.
Nakuri zi nikindi nugo gusaba uruhushya rwa equipe yose.
Eh? Uje gusaba uruhushya rwa equipe yose?
Yego.
Kugira mugiri.
Mbega ni mwamenye ko Yvette yabuze mama wiwe.
Yvette? Yvette yabuze nyina ni ndega fiyaka.
Kandi uzi Gideon ni musaza we.
Yo. Mbere kujya mu mama yagize accident. Ari kumwe na mofere fofana. Hanyina wabajya abana ba fiyake.
Bashe.
Nujya?
Nujya nyene. Emu yapfuye amazi akanya kwa muganga. Ahasha nukura turaganda
yako yake. Burya nako ntarabona papa wabo. Ko no munama hahura haza urya mu mama. Papa wabo ariho.
Oya na papa bafise. Nawe ndengira ngo nta myaka 3 heze yitabye imana. Asa burya yasigara impfuvyi ko ye.
Yo, none wasabira rero uruhusha ikipe ngo muje kubafasha kumufowa.
Urabona ko turi umugwi w'intamenu. Urumva bagenze babuze umuvyeyi natwebwe ntangu vu tworonka zo kuza muri antrene mu cyumva.
Oya birumvikana vraiment. Ahubwo erega natwebwe turashobora gutora abaduserukira nk'abarebe.
Aho natwebwe twoshya turonka ingufu kuko twadushigikiwe n'abarezi nabo uravyumva.
Njye mbibwiye n'abantu. Nanjye ngiye kwa directeur tubivugane. Abyemeye cyane propose. Kandi namwigisha Bosco. Ntaje kwanka kuko bijanye n'icigwa yigisha.
Vega singi, aho wajye udoza nawe no kurusha tsurira. Uyagerageza wihangana.
Sitewe bwana. Ana nagerageje kwihangana. Ariko ngeze ngaho mwirembo birana kuwa mati. Nibuka kuwa uraza kunyagira takiriho bice biranga kibondo.
Nanya ajye se kwa kuvuga nuko ina muyaze mama. Ureka kwazwa no kugwiye ya nukuri.
Nge. Undabirona ngiye kuwande. Jawa kumanda mama wanja fakasiga. Nari kukuma ni ipira jewa nyeji.
Kwa mwana njini huka fukiri kibona.
Kujiji no.
Kani ni mngiheburi. Imana ya muhama gaira zingine zoba bunga bunga. Mwana ni mngemera kwa Yezu Kristo ali msewu ya mfuji.
Sina mera kumama ya mfuji. Kwa hanyo kwenye imana na pira ufeme.
Mbisewe ipe na uja ikarabuwa. Kani nga avuga gutyo aho yakikana bari kicanye nawe nari hari yarabibonera.
Kangane kibonda nokuri.
Tsene nga kuba nayo kuba ukagufaka asika.
Ipete mwa.
Nari bade kuma.
Tsemere na kundi kibonda. Aho bane muva haje tumoyere keze. Kuko mpano menga wose bari ndiriye se.
Ipete, ipete. Ni wambali birato tugiye.
Kajiti. Ndokamba no.
Nuri hagira hanje tujani he. Nuri shatu gune nyarusha. Ubona ko tubatebeje wewe ngo no.
Ibe.
Cyangwa tujende mba.
Uri tabwana. Ihangande ndukuri vati tugende ntakuni. Erega ho. Utabonye ngere bamufu bawo bituzuzima bwa yabgoze mwana.
Mufu wa mwemke. Mutsi mu yapfu. Cyangwa yabapi. Kora tsende.
Oya, oya, tubona ko.
Aya ugutugwa
mara gusigara ngaho wenyine yipeka tugende kandi yisenge atati naje wakimpanga ko kwa kumufana ku yatari wacuri
ndaga mwabane byo muri ko murangirira nibi
ndatujyana
mugira mubuze mama wanyu gufubwa gabebonze
Wazi na kumpia kusahira mama nguimani mwache 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 mwache
Ayiku msahira ndaji
Ayiku mwana wakitu
Mwakama ni mwakare mwache kuhona mwakama mwache mwache kuhipu Chotu mpikanye
Shajid
Saa
Mama wanyu kweri ya rumwe iranda
Kasha kumonyi
Orona rino sinzi ya wanu jaje kumwereketa
Haliwa baishi na jewe na azifi
Cha Urazi kujya muzunga vuga kirundi emwe no kuririma nabonye kubitiminwa
eh urya cyangwa umwabo w'umugenzi wa papa ko bahora bajyana amafiri
ah ego kweri bagerageje kugwitaho
ndazi gicuma
eh
aho tujije mu matangazo mu nsamirizi hariho benshi bavyumvise bugenda bavuye mu ntara nyinshi abagenzi ba papa n'abandi benshi bashobaza kwifatanya natwe
ego birumvikana wango kuko burya papa wanyu yari umuntu mwiza cyane kuko yari umugabo w'iteka n'ijambo
cyane ari ho umuntu mubonera
ego ko yari
umugani wawe hariho benshi ntarinzi nabona baza kuduhuza wango
hewe ndabona ko arafose nawe ko ari gerevete ngirango nabagenzi cyangwa inshuti zaane
hajya yosha bafashije kinini urazi ko Yvette yari yarahiye ngo ntaza kumaziko ya mama
ja vrai uti Yvette yari yaje kuza kumaziko gantuze ngo ni kubera iki
nashafi yakwe ni kwakwisinisha kw'abakobwa nuko ikintu cyatu barashaka kuza barashaka kubona nyine we bamurenzi ibyo bara mugezi mbonavyo baje bagore baramunzana kwere
erega shamwumva kuko buje bakobwa bari no mutima woroje cyo kimwe natwe gwa bahungu cyana ntubitsika shajite
cyo misa natangaye
atakajwe niye
Jyewe sanze yuko intame nwa dufite kuraririmba kurya
oya nuko yo ntavyo waruzi
oya
Najya mu bakinyi b'umupira ho nyene huzemwe abaririmbye
numva
nyine yego nokuri mugabo wabonye ko harimo nabandi baje kuduterera gahogo
basha nokwizonera kanya ko kubashimira kuko ndabona ko turi mu ntame nwa koko
eh kandi twiyungunganije taronka nakabahasha emwe mugashimwe ko kari kose ni ibintu bijye giturumbuka emwe tanwe yaravyiteza urari
basha muri goye kwese none ko nzi benshi abanyeshuri hagatanga mu gakuye he gashafia
darutsa none wacu yarandi abagenzi urabona niyo sinzi by'abantu byaje guherekeza umugore wiwe Ashi yara rode kwee
Ahabgo ni gitanga Kwa ziko wa somba waje kumazi kwee
Ashi Uyuru minasa na wewe yara sekunda mochura Nukuri yara jimubani
Mbega ndewe Ogoendu wari ururembe
Ururembe
Nukura fukitia kuchuru mungu Wanari kizeki mbele ya Osho heba wisele nukuri
Oya nukuri kura fuku Anuonu vizike yara nagie kujira mungu kwa mwene wacho kandi wowe wari umushigiki
ndakabana ndamushigikiye none yakwemerewe kamucura yari gusomegwa imisa hirya naraje ni gicumura cy'ubusambanyi
cyubura cy'ubusambanyi ibyo ntawubizi none burya bahari habuze abandi bahikiye yankajewe gusa burya inyamanza yajya ubumerikanzi cyese
Fuga mhoro wa agitiko mwenye adu eno ukuwa Urabu nakaja kahindala na wewe wapisika kuhuze na uka wikula fugitu
Niba heti somzino chavo Niba heti somzino chavo ni fugitu chambo
Ugo kandibili wa ura kumeya
Tawa
kumeya Ugo kubina chavo mindi ugo zima
Icho kiwa tuwa sinaba Tuwa luti wa uwa fuyo wali yimzi Achajuka
Hali wa uha putete mba wali kufugitu mba wali humiri za kandibili mesi
icyo kibagira cyocu no kubasaba ku muntu wese yaramufitiye ideni kongera utakugishura kugira ngo urire ripfuze
kama wikigo ndebe ibyo ntibabivugira ku matiko wa kigugu
bari babivugira icyo babivugira
handi aho uvugiye icyo umuntu yaramaze kuko we ntabwo ngo ufise
ibyo ndabizi kandi cyenda bashimira arabwiye naho tujya gukarabira
uvuge ego n'ibyo nyene tuva hasi rero kuko mbona umenga haragetse Yo, ibe tumbo.
Bantu mwese mukoraniye ngaha. Twebwe ngaha murabona twavunitse intege. Mukubura umupfaso ni ruminata. Mubona ryande ngaha tugire dushingure.
Yo. Aya mama se mama. Ngane mwana.
Ngane mwana nokuri. Ihangane.
Najewe nari kuboroga nkuko kuyu umwana mugabo nkuko mubizi amarira y'umugabo atemba ja munda umufasha ni yari umugore w'umugabo kabisa ikimenyamenya niyo bwisinzi ry'abantu mwaje kumuherekeza turabakengukiye rero hanyuma bakorana bakabyina abandanye bagakore
I'm going to go to the house.
Mwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940
Sijuwe Jambira wasezeye na ubutaha
nukure onchuti wa kunziri juki Amerika kawa inunga haduchetu wa turabangiri hivi gani ilo tukwa ituwa fitie mkirundi no mkinyarugwanda murika no kanya makoze mwema riko umbura tukumviriza wakoze na menyesha makuru watu batandu kanyi badushikiri jamakuru mumvise aho tukawabgira muri make yuko Amerika ugu ngeleza nufaransa bagavye ibitero muri Siria na idiani na hazwe marikume mrika no kanya ya koze no sana kime nyegera nije amaju ya shikanywe ahiwanyu na engineer na wenyene ya kozi virama tukwe mituti mugire weekend nziza.